Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Eddie Claude nini na hazwe.
Radio Nzamba agateka kawe umugore wa mwiza mwebwe mwese mudukurikira sangwa ikaze murano makuru turi ku munsi wa gatanu nigenekerezo ryanzwi gitugu tumwaka wa 2022 ngizi ingingo nkuru nkuru zigize ano makuru. Ningingo igiye gutuma utunzi bw'igihugu bwisununura nkuko bivugwa n'ishiramwe PASEM rikangurira abarundi guhindura ingendo. Iyo nayo si yindi ni yafashwe ni banki nkuru y'igihugu yo kurekura amafaranga y'agaciro akinjira mu gihugu no mu mabanki y'ubudandaji atazindi nzitizi nkuko vyahora. Umuyobozi mukuru wa BRB akaba yavuze ko namazu yari yarabujijwe kuvunja amafaranga y'agaciro agiye gukora ukuri kwamye. Ikiringo chunga kanito chongewe inhumi da sanzo ya onu ijeru kusuzuma ukagate kaka munu kifashe Burundi. Yongingo ya zananye muna ama yariko iwera ijeneve muswise kuchicharo cha onu kijeru wakate kaka munu. Ingingo ya shimi shije ishirahamu ya katu Burundi igwanya yoho tigwa jakiri mwa munu Burundi. Metre Almen yongere avugako hariki menyeso chuko ama kungu agihanzi jisho kumabi abera mu Burundi. Abantu munani nibo baraye basize ubuzima mu isanganya y'imodoka yo mu bwoko bw'ikamyo abandi 13 barahakomerekera bikomeye. Ivyo bikaba byabereye ahitwa Kabuyenge ni muri komine ya Bwambarangwe intara ya Kirundo hari ku mugoroba wo kuri uyu wa kane. Ababonye iryo sanganya bavuga ko iyo kamyo yataye ibarabara irara mu mazu y'unywero aho abanyagihugu bari bateramiye idonido. Ryano makuru ni mukanya subiye kubaha ikaze mwese.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Amakuru tuyahere mu butunzi. Abarundi baremerewe kuva kuri wa gatanu kwakira amafaranga y'agaciro barungikiwe hamwe no kuyabitsa ku makone bafise mu mabanki. Iyo byashikirijwe kuri wa gatanu n'umuyobozi mukuru w'ibanki nkuru y'igihugu mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru yamenyesheje ko ibanki nkuru y'igihugu yafashe iyo ngingo kugira ntihabe ihungabana ry'ubutunzi. Uyu muyobozi akaba yamenyesheje ko kandi uko ingingo yo kugara amazu y'ukuvunja amafaranga y'agaciro yari yarafashwe mu mwaka w'ibihumbi 2020 kuva ubu yakuweho. Umviriza Jedone Murengera Ntwari.
Mu ntumbero yo guteza imbere igihugu na cyane cyane mu kwirinda ngo ntihabeho ihungabana ry'ubutunzi no mu guterera kugira ngo igihugu kije ku murindi usumbirije mu iterambere, Ibanki ya Repubulika y'u Burundi igiye gufata ingingo zizofasha mu itunganywa ry'ingene ifaranga ry'u Burundi rikoreshwa kandi rikagira agaciro. Kugira ngo ivyo bishikweho, Ibanki ya Repubulika y'u Burundi ifadikanije n'ababijejwe yarakoze ivyigwa byo gusuzuma kugene igihugu cifashe mu by'ubutunzi. Ivyo vyigwa vyarekanye neza ivyokogwa mu ntumbero yo gutunganya neza ivy'amafaranga. Muri ivyo harimwo itunganywa rishasha gishingwa ry'ikiguzi cy'amafaranga mva makungu. Hisunzwe ivyo vyose bishikirijwe, Ibanki ya Repubulika y'u Burundi imenyesheje ibi bikurikira. Ingingo zafashwe kwa 16 Ntwarane umwaka wa 2020 zo kugabanya ihanahanwa ry'ikibiriraho ry'amafaranga mvamakungu zirahagaritswe. Kuva ubu abantu barungikirwa amafaranga mvamakungu barashobora kuyaronswa mu mafaranga mvamakungu nyene canke bakayashira ku makonte yabo y'amafaranga mvamakungu yugurujwe mu mabanki bayaronkemwo. Ingingo yafashwe ku igenekerezo rya Ndwiruhuhuma umwaka wa 2020 yo guhagarika amazu yo kuvunjisha amafaranga mvamakungu bureau de change irakuweho. Abahora bakorera muri ico gisata cyangwa umuntu wese yifuza gukorera muri ico gisata ahamagariwe kwiyandikisha mu Ibanki ya Repubulika y'u Burundi. Mu kwemererwa gukora habanza gutera igikumu rwandiko rwo kwemera gukurikiza amategeko agenga igisata cy'amazu yo kuvunja amafaranga.
Nishiramwe parte amerikangu ya Burundi guhindura ingendo ngo bashike kwiterambere rama bavuga ko leta y'u Burundi yatanguye gutahura ibyo bamye basaba kuva kera kugira ubutunzi bw'igihugu bw'isununure. Fostandi Kumana Rirongo yavuga ko ariko izo ngingo zibanki nkuru y'igihugu zidaca zikuraho ikibazo cy'amafaranga y'agaciro, agasaba ko ayo mafaranga y'agaciro yose yinjira mu banki nkuru y'igihugu yoza aratunganywa biciye mu muco. Kurikira Faustin Ndikumana.
Igihugu byaragaraga amadovize yari yabuze kubera ibijanye ntiyava ibyo dushorera hanze imfashanyo byaragaragara canke abagwiza tunga ashobora kwinjiza amahera y'amadovize ngaha. Mugabe ikintu cyari cyaratangaje hace hafatwa ingingo ubona yuko ari ingingo zituma hari nk'umu gushaka kwizizira ibintu byo gutunganya ibikorwa by'amadovize kabwiko hejuru ugashaka kuyatunganya kumbure ku nyungu zako. Nicyo gituma rero izi nyungu nk'izi zafashwe urabona yuko ariko baratahura kandi twasabye kuva kera ubwa mbere hoho inyunke zifashwe ni ukuvuga yuko umwidegembyo mu bijyanye n'amadovize usubiye abantu bashaka kwinjiza amadovize ngaha mu Burundi ajya adaciye muri izo nzego za leta ngo mu ikawa cyangwa n'ibiki acasubira kwinjira mu mwidegembyo abantu bakagira amakonti yabo amadovize akinjira ku makonti atakibazo kirimo. Wabona neza yuko abantu hari cyane aba bantu bari hanze kwinjiza amahera wasanga ngo yakisha hirya no hino mu bihugu duhana imbibe ugasanga n'iki ugasanga mu Burundi ibijyanye no kwinjiza amadovize no muri uwo muce isa n'ibyahagaze hamwe usanga ivuga ngo amakugwa amabiro dushaje ntari karakora kwiyumvira iyekonomi turimwo ukayibura mugabo usobora kwinjiza amadovize cyagihera Burundi rwose kuko n'ubundi yava biracakenewe yuko hafatwa ingingo zo kubandanya ayo madovize yava kugira ashobore. Hanyuma ikindi nuko tuca tubona tuti nubwo rero iyo ngiro yifashwe nuko naya madovize bari kagira canke ayari muri banki santrale nuko abananya atunganywa mu muco hanyuma leta ikarondera yo yandi niyo bishaka ku ifaranga ry'u Burundi tabaranyita agaciro BRB ivuba yarozohezere gusahiriza ku masoko yari ayo mabiro doshanje hanyuma amafaranga amadovize asubiye kuzarinjira bukebuke ashobora kuzaragwira buhoro buhoro.
Haja izamba agateka kawe unaho mu makuru avugwa mu gateka kaje na muntu intumwa idasanzwe ikurikiranira hafi ibijanye n'agateka kazi na muntu mu Burundi yongewe ikiringo cy'umwaka kugira ngo iyo ntumwa ibandanye ikurikiranira hafi ibibera mu Burundi. Ayo matora akaba yabaye kuri uno wa gatanu igihe hasozegwa inama igira 51 y'ishami ryawo ni riraba ibijanye n'agateka kazi na muntu inama y'ikibera i Geneve mu Suisse. Iyo ngingo ikaba yatowe ku majwi 22 ibihugu 12 bikaba byayamirije 13 navyo ntivyagira ico biyivuze ko iyo ngingo ikaba yashimishije abari mu mashiramwe yaharanira agateka kazi na muntu kubwo umushinga wa manza Armel Niyongere ngo nsinzi yerekana ingene amakungu yifuza ko ibintu bihinduka mu Burundi kurikira umushinga wa manza Armel Niyongere yarongoye ishyirahamwe akati Burundi.
Turanejeje cyane n'amatora yagiye kuba yukongera ikiringo umuhinga yigimba atayakazi na muntu ku Burundi i Geneve mu Busuwisi aho amatora yerekanye neza yuko ibihugu bimwe bimwe na cyane cyane vya Afrika byari bintambamye mu gutora ibisata nk'ibyo byigenda byo gatya kazi na muntu bariko barahesha. Uyu munsi amatora yabaye abatoye ku iyo muhinga gatya kazi na muntu ndi ukiringo ni 22 abavyanse ni 12 hama abatagize cyo bivuga ko ni 13 rero byirerekana neza yuko hari ibihugu byinshi bya Afrika byahinduye kunyifato byari byafashe umwaka uheze igihugu cya Gambi uyu munsi cyatoye ego hamwe n'igihugu cya Malawi cyari cyatoye uyu mwaka uheze ubu nawe kitagize icyo kibivuga ko ibyo rero byerekana neza yuko ibihugu twagiye turahura navyo turagenda kubwira ibyo Burundi nyene biriko biragenda mvira ataya kazi na muntu bumvirije batwumvirije kandi turabishimye cyane. Iki nacyo nuko ibihugu bya Afrika cyane cyane byaro bintambamye byatanguye kubona yuko Burundi bubesha kuko ataya kazi na muntu bitubahirizwa aricyo gituma hakenewe abo bahinga bigenga.
Tugume muri ico gisata cy'agateka kazi na muntu nyene ishyirahamwe rirwanya ihohoterwa ryakiremwa muntu hakati Burundi ryafashe ingingo yo gufasha abahohotewe n'inzego za leta kugira ngo bashobore kwitura inzego mpuzamakungu ngo zibatunganirize. Ivyo biri mu itangazo ryasohowe n'iryo shyirahamwe kw'igenekezo ryo kuri uno wa kane
kubwo umushingwa manza Jean-Claude Niburumusa jejwe igisata cy'ubutungane muri iyo shyirahamwe ahamagarira leta gushyira mu ngiro no kubahiriza ibyasabwe n'izo nzego mpuzamakungu leta isanzwe iba yarateye ko umukono kurikira umushingwa manza Jean-Claude Niburumusa
umugihe twabonye yuko inyuma y'ihohoterwa rya kiremwa muntu gigaragaje cyane mu Burundi hanyuma tukabona ko inzego zo mu gihugu atacu ziriko zirakora hakati Burundi yafashe ingingo yo gufasha abahohoterewe n'inzego za leta kugira ngo bashobore kwitura inzego mpuzamakungu Burundi bwemeje ububasha naho rero twaciye twitura izo nzego nazo n'umunsi tukabona yuko ziriko zitanga inyishu mugabo leta y'u Burundi ubona yuko ica amatwi idashaka kushyira mu ngiro ivyo iba yasa muri izo manza zatwe ziraronka inyishu twovuga urubanza muhisi generale sire ndayirukiye yari yituye ubumugwa wawe ni uraba ivyo tugwaga kemwa muntu ko havuye uturubanza ukerekana yuko sire ndayirukiye aho tuni inzego za leta mbere bagasaba yuko abafutse byaha bokurikiranwa eka mbere bagasaba nuko leta bafurumbusha kuri ayo mabi yakorewe muri sire ndayirukiye natakiriho umujyango wiwe urashobora kuronka iyo shumbusho yari mugenewe ariko abafutse byaha nabo bagahanwa hakurikije amategeko y'igihugu n'amategeko mpuzamakungu manza tubona nazo nyine ziriko zirafata inzira ni manza zijanye n'abafungiwe ubusa aho naho nyine twituye umugwi wawe ni uraba ibyo gukingira uraba abantu bafungiwe ubusa gute turabashira tutasarubite naho nyine imanza nyinshi zikaba zaraficite ariko leta kabona yuko ituma twimukuzishyira mu ngiro ni muri iyo ntumbero rero twasohoye ibitangazo kugira ngo dusabe leta y'u Burundi kugira ngo ireke kudaha agaciro ibyo iba yasabwe n'izo nzego mpuzamakungu kandi bayaremeje ubasha bwacu tugaca dusaba rero leta y'u Burundi ko yo kubahiriza amasezerano mpuzamakungu yo nyene yiyemeye mu gukorana n'izo nzego no mu gushyira mu ngiro ibyo iba yasabwe aha tugasubira tukahamagarira abariko barakorerwa mabi yuko boja baregeranya ibyemezo prime mabi bariko barakorerwa kugira ngo bataronyeshitse ubutungane mu gihugu baburondere muri izo nzego nyene kumure buraca bugacana yandi tuzote bagashikaho leta yumva kwitegereza gushyira mu ngiro ivya iba yasabwe n'inzego mpuzamakungu yo nyene yiyemereye ububasha bwacu twebwe ico twemeye nuko tuzobandanya turi hafi y'abakoregwa byaha kugira ngo abatwituye dushobore kubashikira muri izo nzego mpuzamakungu.
Inzamba
Radio Inzamba gateka kawe mu makuru ajanye n'uruja n'uruza mu ibarabara. Abantu 8 nibo bahitanywe n'isanganya ry'imodoka, abandi 13 barakomoreka ku mugoroba wo kuri uyu munsi wa kane ahitwa Kabuyenge ni muri komine ya Bwambarangwe intara ya Kirundo. Igice kimwe cy'abakomeretse baciye banyarukanwa ku bitaro byo ku Mukenge muri iyo komine nyene, abandi bajanwa kuvurizwa mu bitaro bikuru by'intara ya Muyinga nk'uko amakuru ava mu ntwaro abimenyesha. Abo bahitanywe n'iryo sanganya bamwe ngo bariko barivuna akanyota, abandi bateramye ahari utuzu tw'idandarizo n'unywero ku ibarabara ryo mu Kabuyenge. Bose bakaba bahitanywe n'ikamyo nini yegukira ishyirahamwe ry'abashinwa ryitwa Stecol. Nk'uko ababibonye babyemeza, iyo kamyo ngo yari ifite ikibazo cy'ifire ica ita inzira ija mu kigwi c'abantu imbere yuko ibomora inzu zibiri nazo nyene zarimwo abantu. Imwe mu miryango yabitavye Imana n'abakomeretse ikamenyesha ko ibabajewe n'iryo sanganya ryahitanye igitigiri c'abantu bangana uko icarimwe. Kaje Inzamba agateka kawe makuru avugwa mu gisata c'uburimyi. Hari amatohoza ariko arakogwa mu ihinguriro ry'icayi OTB ishami ryo mu Rwegura mu ntara ya Kayanza. Ayo matohoza agaba yerekeye kumenya iyo amafaranga igihumbi akatwa ku murimi wese w'icayi iyo aja, akaba ari nyuma yaho ico kibazo kibarijwe n'umurimyi w'icayi mu kiganiro cy'abavugizi b'inzego z'igihugu giheruka. Abarimyi bakaba bafise amakenga yuko ayo mafaranga bakatwa anyuruzwa. Iyo nkuru tuyibaze Josephine Johnson Nkunzimana.
Byose byatanguye ku igenekezo rya 30 ukwezi kw'icenda umwaka turimwo mu kiganiro cy'abavugizi b'inzego giheruka kubera mu ntara ya Kayanza. Umurimyi w'icayi yarabajije iyo amafaranga igihumbi abarimyi b'icayi bama bakatwa aja.
Twebwe abarimyi b'icayi iyo tugeze ku mahangare tugasanga hari amahera badutwara igihumbi gihumbi kwihemba bakabavuga yuko ari iterambere amazinda yo dufise nuko twimbira ko ayo mahera atoba yinjira muri leta koko ngo ribe iterambere ry'abenegihugu kuko nta bitasi baduha kandi tukaba dusanzwe tuzi naho twubaka iyi ngoro y'intara iyo badutoje amahera baraduha bitasi
umuvugizi w'ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi Clement Kumasabo yari yamwishyuye ko ubushikiranganji icyo kibazo butakizi neza ko bugiye kugikurikirana kandi ko ingingo zizofatwa basanze hari amakosa yabaye
rero ko icyo kibazo navuga ko umushikiranganji cyatwikirikana hagufi tumuje mu idonido tumenye neza ko byifashe hanyuma zibereye zishobora gufatwa ku neza y'umurimyi w'icyayi no ku neza y'igihugu
amakuru dukura mu bakozi bo mu ihinguriro OTB mu Gwegura atumenyesha ko bitatevye itariki zitatu uku kwezi kw'icumi urongoye iryo hinguriro yaciye akoranya abarimyi bose bicayi ababwira ko batosubira gushyira hejuru icyo kibazo kuko batazosubira gukatwa ayo mafaranga igihumbi inyuma y'iminsi ibiri ku igenekezo rya gatanu uku kwezi nyene uburongozi bukuru bw'ihinguriro OTB buri Bujumbura ngo bwaratumye ko abarongoye amahinguriro yicayi mu ntara zo hagati mu gihugu mu ntumbero y'amatohoza kuri icyo kibazo abakozi bakaba barindiranye igishika ibizova muri ayo matohoza nk'uko bivugwa nabo bakozi ayo mafaranga igihumbi bivugwa ko yatojwe kuva mu mwaka w'2015 amafaranga yose amaze gutozwa akaba angana n'imiliyaridi y'amafaranga y'amarundi abo bakozi bakiyumvira ko yanyurujwe kuko batabona icyo yakoreshejwe twarondeye urongoye ihinguriro ryo mu Gwegura kugira ngo icyo bivuze ko ariko ntiturashobora kumuronka
urakoze Josephine Johnson Nkunzimana turabandanya n'amakuru avugwa kuri radio Inzamba imyidogo ni myinshi kuba twara imiduga mu gisagara cya Bujumbura bashira ahabona ubusuma kubajejwe gutanga igitoro ku mastation aho bakaba bavuga ko batanga igitoro kidakwiye ugereranije n'amafaranga aba yarishwe bagasaba ikigo kijejwe kuraba ubwoko bw'akanovera k'ibicuruzwa BBN gufata mu minwe icyo kibazo kikaja gusuzuma ubwo busuma ku mastasiyo atanga ibitoro n'inkuru tubaza Georges Nimenya
bamwe bagendesha imiduga mu gisagara cha Bujumbura bamenyesha ko ibyo bintu bimaze iminsi abatanga igitoro ku mastasiyo baba igitoro kidakwiranye n'amafaranga baba batanze uno arabitubwira
ashobora kujya kunywa verite hanyuma ugasanga baguhaye 18 kugira ngo umenye ko baguhaye ayo nka twebwe dukoresha iyi miduga amataxi turazi nyine imodoka zacu zinywa kesi aho ugiye kunywera ugasanga unywereye aya ushobora ko na wa wundi yakwize hanyuma kandi ikindi kintu turaba utwara igikindi ugomba kuverifika utwara ikibodoka kiri kilo n'inusu kiya cya kinji nuvuga ugiye kugura iri kilo n'inusu usanga utwaye iri kilo n'utundi dukenya atamirobo ishika
abagendesha imiduga basaba ikigo kijejwe kuraba ubwoko bw'ibicuruzwa BBN gufata umwanya kigasuzuma ubwo busuma buba ku mastasiyo
icyo mara cyokorwa kuri ubwo busuma bw'amaritiro nibwa ku mafomo y'ibitoro leta isanzwe ifite igisata cyitwa BBN ngo kijejwe kugenzura ibintu bijyanye n'iminzane n'urugero rw'ibidandazwa bikorerwa ngaha mu Burundi n'ibidandazwa ngaha mu Burundi akaraba ibijyanye n'iminzani idakwiza najya amafomu mengo irimo yamutse ikontorora imbaga ko leta yo kontorora ikaverisa ikadufasha ikaraba amafomu y'abadandaza ibitoro ko akwiye by'ukuri ibisabwa n'amategeko
radio Inzamba agataka witwagerageje kurondera kuri telefone abarongoye ikigo BBN kijejwe kuraba ubwoko n'akanovera kibicuruzwa kugira ngo bagire icyo bashikirije turabakena
urakoze nawe Georges Nimenya turabandanya n'amakuru avugwa kuri radio Inzamba makuru avugwa mu gisata cy'umutekano ubuyobozi bw'igisata cya Amisome ubu yahindutse ATMIS burasabwa gushyira mu ngiro ibyo bwiyemeje mu guha ishumbusho abasirikare bamugara bakomerekeye ku butumwa bwo kugarukana amahoro mu gihugu cya Somalia kuva mu mwaka w'2018 nta musirikare yasubiye kuronswa iyo shumbusho atansiguro n'imwe itanzwe ariko rero ikibababaza abasirikare nuko hari bakeya bashoboye kuyironswa ariko ntihabe no kwerekana ivyo bisunga mu kuronsa ako gashumbusho ivyo bigatuma rero babibonamwo akamwana wa mama bagasaba kurenganurwa ni nkuru tubaza Pierre Gahungu
Kuva mu 2018 niho ibintu byatanguye guhinduka ku basirikare bafite ubumuga batewe n'intambara bari kugarukana amahoro muri Somalia bamwe mu baduhaye intahe bari muri abo bagendana ubumuga bemeza ko batigeze bamenyeshwa igituma byahindutse uyu yakomeretse mu 2017 igihe imodoka barimo yaguye mu mutego w'abihevyi ba Al-Shabab yatumenyesheje ko we na bagenzi biwe bituye inzego zibarongoye ariko n'ubu atanumwe aratunganirizwa
tubajije aho tuza kubaza muri biro 30 na kituba aisho batuha kugira ngo vyaratakaye ngo bavyagiza mu bibazo vyaratakaye rero gushikira isaha ntaco umuntu ashobora kubaza kimeze ukuntu ukuntu rero twagomba gusaba ababijeje babishoboye mu batubarize hejuru nimba ari Addis Abeba nimba ari New Africaine canke umunyekibazo cabereye bamusomeye bahindutse ubuhita Tmis ntawuzi ko ihindutse n'ibindi bica bihindu twagomba kumenya rero uwo twokwitura kw'imiryango yacu guma yirukanga kandi amahera aguma asohoka atanahava umuntu yifuza kubuto canke utundi
ariko rero hari bake muri bo basuzumwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri bake kandi muri abo nibo bonyine bashoboye kuronswa ishumbusho birengagije abakomeretse mu myaka yaheze bagasaba inzego za Amisom na Atmis kubatunganiriza kubw'ineza y'imiryango yabo
igitangaje rero 2020 yari abacu babaye konsite 2020 bakeyi muri bo bararonse basimba ba 2018 babaye konsite kumva ko bica bitera amakenga ni ukuvuga nk'abapfuye cyangwa bakomeretse kuri icyo kiringo nta kintu na kimwe kivugwa kuriho kumva kera byaragenda neza ariko ubu hakwiye imyaka kuva 2018 ku izina ry'abantu bose rero twagiriye ingorane hariya bose bagiriye ingorane twari kumwe dusaba ko amategeko nimba haradutunganiriza dutunganiriza ku miryango y'abafise ibimuga birabigora
uruganda rwaragiye inzamba agateka kawe guhamagaye ku murongo wa telefone umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi Colonel Floribert Biyereke kugira atange umuco ariko nacyo yashimye gushikiriza ku ruhande rw'ubumwe bwa Afrika ariko umukoresha mukuru mu rugendo rwiwe muri Ruheshi mu Burundi komiseri ajejwe ivya politiki n'amahoro muri urwo rwego yaremeye ko agiye gukurikirana ibijanye no gushumbusha abasirikare baja kugarukana amahoro muri Somalia haba ku miryango y'ababura babo canke ku basirikare bakomereka
Pia Gahungu nawe turagushimiye makuru avugwa mu butungane nawo amakuru ava mu ntara ya Rutana avuga yuko imyaka 20 mu nyororo ariyo yaraye iciriwe ndayisaba Jean Marie ivyo vyabaye mu ntahe ikibiriraho yabaye kuri uyu wa kane mu sentare nkuru y'igihugu ya Rutana kucaha cyo kugerageza kugandagura umugore wiwe Nduwimana Pascaline no kumufata bunyamaswa ndayisaba Jean Marie wo kumutumba birongozi muri komine ya Rutana akaba yagerageje kugandagura umukenyezi wiwe mu ijoro ryo kuwa gatandatu uheze aho yamucumise imbugita mu izosi mu gihe uwo mukenyezi yarasinziriye Nduwimana Pascaline akaba akigwariye mu bitaro aho bivugwa ko ari ndembe amakuru kuri radio inzamba arabandanya abantu batanu mu ntara ya Kayanza barahagaritswe n'abakozi bo mu rwego rw'iperereza kuri wa kane amakuru avaho mu Kayanza avuga ko boba bahagaritswe ku itegeko ry'uwitwa Vicente Ndagijimana wakabayo ariko arabatoteza kuko badashigikiye amabi akorera muri komine Kabarore imiryango yabo bantu ikaba isaba ko borekugwa kuko ataco bariko barazira nkuko tubibwirwa na Karine Dusabe
Irankunda batazira gikusi hagaritswe kuri uyu wa kane n'abapolisi bajejwe umutekano w'uwo Ndagijimana Vicente inyuma yo kumukubita baciye bamwuriza imodokari bamujana gufungirwa mu biro vy'iperereza aho nyene mu ntara ya Kayanza turagirizwa ngo nuko yoba yaratanze amakuru avuga ko ahiga kugirira nabi uwo wese ariko arashira ahabona amabi ariko arakogwa n'uwo mugabo Vincent Ndagijimana mu biro vy'iperereza mu ntara ya Kayanza Irankunda yasanzeyo abandi bagabo bane harimo Charles Mbonankira umurimyi akaba n'umworozi bose basangiye icaha cyo kuba baragerageje guhanura Vincent Ndagijimana kugira ngo areke gutoteza abantu muri komine Kabarore nk'uko amakuru yegereye imiryango yabo abivuga Shauri mbona nyira n'abandi babiri aribo bamanze na Gikusi bavuye barungikwa mu biro by'iperereza kuri uyu wa gatanu inyuma y'isaha zitandatu nk'uko amakuru yashikira uruganda rwacu abivuga. Abandi babiri nabo bakaba barekuwe inyuma yo kumvirizwa n'abakozi b'iperereza. Kwa 30 Nyakanga uyu mwaka abakenyezi babiri bo muri commune Kabarore barashikirije ko Vincent Ndagijimana afungishije abagabo babo. Muri ico kiganiro c'abavugizi b'inzego abo bakenyezi baremeje ko inzego zo mu ntara ya Kayanza ataco zifasha kugira ngo zitunganirize bariko bararenganywa. Imiryango yabo bafunzwe ikabisaba ko borekugwa kuko atakindi bariko barazira atari gitugu c'uwo Vincent Ndagijimana. Uruganda rw'amakuru rwa Radio Inzamba ntitwashoboye kuronka uburongoye rwego rw'iperereza mu ntara ya Kayanza kugira ngo tubwire icyatumye abo bantu bahagarikwa mu nyuma bagafungwa.
Karine Dusabe ndagushimire inkuru ya nyuma y'ano makuru kuri Radio Inzamba. Ingurube zigera ku 70 ziramaze gupfa zihitanywe n'ingwara itaramenyekana nayo izishika 116 zikaba zimaze kuyandura kuva muri uku ukwezi kwa gitugutu ku mitumba imwe y'igihugu. Byameshejwe kuri wa gatanu n'umuyobozi mukuru wajejwe ubworozi Serge Nkurunziza akamenyesheje ko mu kurindira kw'iyo ngwara imenyekana urudandazwa rw'ingurube hamwe no kuzibaga bibujijwe ahantu hose iyo ngwara izoba yateye. Kurikira Serge Nkurunziza.
Iyo ngwara yibonekeje ku mitumba ya Mirango mu ntara ya Bururi, Kibimba mu ntara ya Gitega, Kiryama mu ntara ya Muyinga na Nyagasaka intara ya Rumonge. Aho mu Mpongore 18 hafashwe ingurube 116, muri izo 70 zikaba zarapfuye. Iyo ngwara kandi yaribonekeje ku mitumba ya Mibanda na Gahinda mu ntara ya Mpongore aho hapfuye ingurube 11. Ibitungwa byafashwe byafaheze iminsi 3 cyangwa 5. Kuvura ibitungwa bakurikije ibimenyetso birabandanya aho hose iyo ngwara yibonekeje. Imiti yarategekanijwe kandi yajyanywe aho hose bikenewe. Turazavya aborozi b'ingurube kumenyesha abaganga b'ibitungwa babegereye ubwo nyene bakibona ko igitungwa kigwaye. Byongeye umworozi wese ategerezwa gufata igipimo cy'umucanwa igitungwa ciwe asanze gishyushye akabimenyesha ababijejwe. Aborozi b'ingurube boza baraha amazi kenshi ibitungwa byabo bakabishyirako amazi mu gihe hari ubushyuhe bwinshi kandi bakabishyira ahari agatutu. Ko ibipimo byakoze biterekanye ko ari indwara y'akaranda k'ingurube, indwara y'ubushyuhe bwinshi ituma urukoba rutukura cyangwa indwara yitiriwe ojeski, dusabye ubuzi buri mu buyobozi bujejwe uburimyi, ubworozi n'ibidukikije bafatikanije n'abajejwe intwaro guhagarika uruja n'uruza rw'ingurube, kuzidandaza no kuzibaga mu bice gusa iyo ngwara yibonekejemo.
Serge Nkurunziza akaba ari umuyobozi mukuru ajejwe ubworozi akaba ari no kuri iyo nkuru. Duce dusozera ko ano makuru nakoze mwese mwari muduteze abiri bakoze bagenzanje bamfashije kwegeranya ano makuru mwari kumwe na Eddie Claude nazo kuri miriko. Ndabasezerera ndabifuriza amahoro ayiwanyu naho ubutaha.